Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 11 y'ukwezi kwa 17 umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye mu manyo kiganiro muri Sangapa. Mundwi heze haratangajwe amakuru amaraporo abiri yerekeye ikintu bagateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Raporo ya mbere yashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho gateka kazi na muntu FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, rifise icyicaro i Paris mu gihugu cy'Ufaransa. Ivuga ko abantu batari munsi y'igihumbi n'amajana abiri bishwe kuva mu mwaka wa 2015 mu gihe abari hagati y'amajana n'amajana icyenda banyurujwe abashika ku bihumbi cumi nabo bakaba bari mu mvuto. Leta y'u Burundi yari yamirije iyo raporo, ikaba yavuze ku iryo shyirahamwe ngo hamwe n'ayandi mashyirahamwe atari make afise intumbero ya politiki. Umurwi witaho agati ya kazi ya muntu w'igihugu cy'u Burundi CNIDH nawo warasohoye raporo yerekana ibitigiri by'abantu bishwe hamwe n'ibitigiri z'abantu irengero ryabo ritazwi biri munsi ibitigiri byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanyira agati ya kazi na muntu FIDH. Icyegeranyo cyashyikirijwe mu rwi CNIDH kivuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika ubu abantu bishwe bangana n'amajana n'icyenda, abashika kuri 90 nabo bagakubakurwa mu gihe abandi bashika 140 batazwi irengero. Muri izo raporo zose naho zitandukanye cyane umuntu yihweje ibiharuro byashikirijwe, ikigaragaza nuko abarundi babonye amakuba menshi kuva uruhaga rwa politiki rutangwe mu Burundi mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015. Mbega ikintu cyotuma abakora amarorerwa nk'ayo bakwitiza agatima mpembero bakabona ko ubuzima bw'ikiremwa muntu ari kati yabwa kandi ku gihe cyo kubabanura n'umutima wo gukorera ikibi abo badasangiye ivyiyumviro hamwe no gushira imbere yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu cageze n'ikihe. Mbega ayo maraporo ashikiriza ibiharuro bitandukanye by'abantu basize ubuzima hamwe n'abantu bakubaguriwe muri iyo ntureka ya politiki muyavuga ku iki. Mu kiganiro rero cyacu cyo munsi muri Sanga twatumiye umushikiranganji w'Urundi yajejwe agateka kazi na muntu Martin Nijabandi. Mwiriwe neza Martin Nijabandi.
Mwiriwe mwaramutse bivanye naho abantu batwumviriza bari.
Yego murakomeye.
Yego tumeze neza ngahe Bujumbura, akaga keza n'akazuba keza.
Ni byiza cyane. Twatumiye kandi na Ambasaderi Gamaliere Ndaruzaniye yigeze kuba umushikiranganji w'u Burundi yajejwe indero n'inyigisho, akaba kandi yaraserukiye u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu akongera agakorera ishyirahamwe mpuzamakungu. Mwiriwe neza Ambasaderi Gamaliere Ndaruzaniye.
Mwiriwe neza mushanga ya Frederic.
Murakomeye neza.
Na mahoro cyane mudamukije na ministre n'iz'abandi tuzakuvuga na mukanya.
Ego me yarabumva no kwibutsa ko Ambassador Gamaliel Ndaruzaniye ari i New York mu gisagara cya New York aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dutangure kuri mwebwe mushikiranganji w'u Burundi mujejwe agati ya kazi ya muntu, insiguro mutanga ivyo biharuro bitandukanye byashikirizwa n'amashyirahamwe yose itaha agati ya kazi ya muntu niye.
Ego mundi kije n'abandi batari kubatwumva twaje twibutse ko atacyegeranyo cyakozwe na FDH n'umugwi w'amashyirahamwe avuga ko arabera cya kazi na muntu yagiye hamwe aratanga icyegeranyo FDH nkumbure ko yari ishyirahamwe rigi cyane ariko urabye neza cyakozwe n'amashyirahamwe bwangaha mu Burundi yagiraniye ingorane n'ubutegetsi barayahagarika. Abo rero bakoze icyo cyegeranyo ntagira abaza baravuga FDH gusa, hari n'andi mashyirahamwe biri kumwe muri rya raporo ugiye kwiraba neza biraboneka yuko ari abantu bagiye hamwe bagira raporo imwe. Twe muri Leta y'u Burundi ubwa mbere ho turababazwa cyane nuko abantu bahasize ubuzima badatwawe n'urwakarago iyo umuntu yitabye Imana agandaguwe cyangwa apfuye mu bundi buryo ari bwo bwose atarumwe indwara atarubwa akisida isanzwe kureta bundi birababaje nabo nyine kandi niyo bitabye Imana biba bibabaje cyane. Ariko ku bitandukanye ni ku biharo bitandukanye rero twavuga yuko twarose akanya ko kubwira abantu yuko raporo z'amashyirahamwe mpuzamakungu ko zagiye zirakurikirana twagiye turabona ko hagiye ibintu dukurenza urugero cyane rwose, hanyuma urabye ukuntu ibintu biba byanditse igihungana mugana ukuntu aba yanditse kwari bya bindi byo gushaka kurondera ibyotuma igihugu abayobozi b'igihugu berekanwa nk'uko aribo nyirabayazana mu buryo bwo guhungabanya agati y'akazi na muntu ariko ibihugu byateka bira muntu ni byinshi ikindi cyo tubabwira rero nuko irishira hamwe uyu mugu wigenga ujejwe agati y'akazi na muntu warashigikegeranyo cawo mona mashinga mateka ibiharuro by'ukuri bitandukanye cyane n'ibyo umugwi wa FDH nabo bari kumwe bashyikirije twebwe turabyiharuro twegeranyije mu bushikiranganje bwacu karasuza badushyira habona ibiri kure cyane ibya FDH mugabo nawe ugiye ntibishikira ndetse muri FDH mugabo wabyo wose afite uburyo arafite uburyo kuntu babitohoje ariko twebwe dufite guhera ku ikomine hariho umukonseye social ukaza ku iprovense n'aba CDFC tukagenda ku gihugu tukabishyira hamwe turabona yuko harimwo rimwe na rimwe cyane ku mashyamba mpuzamakungu harimo ikintu cyo
turetse mu shyanahe n'ibyo abandi turetse ibyo biharuro bitandukanye abantu bakoze ayo mabi baramaze gukwitwa intaya mu gahanga murase urutonde rw'abantu bamaze guhanwa
n'ukuri abantu bose bagirijwe amabi hanyuma kuko mukuntu gucamanza bukungu hariho iby'amatohoza mu 2015 muradi yuko harabaye igihe yaho abantu magana abantu mu myiyerekano ariko ari iby'amategeko basanze yahavuye n'imigumuko barasanga ibintu byinshi byaba mu ijoro ugasanga inkozera zirasana mu makaro cyatandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bukeye ukabona aho byari bigoye by'ukuri kumenya umuntu yabakoze ico cyaha uwishe umuntu abandi ugasanga batoye mu bisaka abandi batoye ku mabarabara niho rero idosiye yari yose kuri ibyo byose mu bucamanza muri mu biro kwa procure bace bihutira kugira amatohoza ariko iyo twasanze nuko uko biba ahandi n'iwacu twasanze muri mwene ubwo bubisha amatohoza afata umwanya muremure kandi biragoye bagiye barafatwa amantuza barayakoze baraja imbere y'intahe baraburanywa haja no mu buso hariho n'andi n'ibindi rero bagitohoza ifata umwanya muremure
mu byaha bitari bike hariho ibyaha bitari bike
biteye ngaho imbere ari amatohoza amaze imyaka n'imyaka no ngaho hariyo iwacu dufite ibyo navuke cyane cyane ibyaha tumaze gufata amasanamu n'ibindi ari byo usanga byanagoranye ariko nta cyaha na kimwe kidazohanwa
leta y'u Burundi mushyira n'ibyo abandi ivuga iki ku birego bivuga ko hariho bamwe mu mbonerakure bakora ayo mabisha
oya jewe inkozi y'ikibi simbonerakure sumu MSB sumu inkozi y'ikibi niwe wese yabyutse akagira umugambi akagenda agahota agati y'akazi na muntu rero muri leta ntibaba ahari ab'imbonerakure abari mu wundi mugambwe aho tumufata nk'inkozi y'ikibi kuko imbonerakure turiko turaharaba ibiharuro bafite dusanga uwo mugambi uri kuri sisteme DFDD ufite abanywanyi benshi cyane muri bo benshi mu Rwanda turaza amategeko yabo uri kurayasoma ari naho ndashaka ngaha dufate nk'abajya gatya akazi na muto tuba turumvikana tuvugisha ukuri nk'uko imbonera n'umuhari wegamye umugambwe yendebe hari abantu bakunda guca bavuga ngo ntabwo ni kwagirwa jwe ni milice tuze turakora muri iyo mvugo kutavugisha ukuri kuko uri kurahenda abanyamahanga nimba hari uwakoze icyaha ni ku gahanga kiwe ari Pierre ni Pierre ari Salum ni Salum mugabo n'uturaba ngo nuko nimbonera kure byo vuga ko imbonera kure igiye aba barongoye ari bo baba batumye mu gikorwa kanaka
yego Amerika n'icyo kibazo
ugahanga kiwe arabihanirwa aho nashaka tuye turaho humvikanira n'abantu yagira umuntu azofata mu nitwa bo n'umujere agize amakosa ngo abajerere bose oya imbonera kure zose imbonera kure uko twabibonye mu mategeko yabo byanditse twasanze n'umuhari wegamiye umugambwe
sendebe fungure reka tuje na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nawe nyine agirisha tubwiye kubyerekeye ubudasaburi mu biharuro byashikirijwe n'amashyirahamwe abiri ahanira agati y'akazi na muntu ibiharuro byerekeye cyane cyane abantu bagandaguye mu Burundi kuva mu 2015 2016 eka n'abakubaguwe eka n'ababurizwa igufa duga ku ijambo umushyirantahe Ndaruzaniye
murakoze cyane rwose nagira nsubira ndamutse mushikira ngaje turiko turavugana ibi haruro byatanzwe na FDH n'ibitatanzwe na CNDH nivyo bisiswe na gouvernement ico ndabivuga ko sino biharura jewe byaba bikeyi byaba byinshi nuko abarundi bagiriwe nabi bamerewe nabi akaba rero yuko leta iriho itegerezwa kuzuriza abo bagiriwe nabi igategerezwa gukingira abasigaye bose adatoranije kugira mu Burundi bareke kwamabuyika iminsi yose muri no minsi tugaruke gusubira kuvuga Burundi butera imbere Burundi bushingiye ku ntwaro rusangi yuzuriza bose izo biharuro rero biteye ubwoba byose byaba 1200 400 nibaza yuko ababisinye ko bafite ivyemezo y'ibyo bashizeho ibyo rero bizoboneka igihe kumbure haba imbere y'intahe muri leta canke haba handi abo bantu bazosigura izo babonye bigatuhuzwa intahe ikagira ico yemeje nayo ubu ntaco novuga ko ivyo bitigiri byose nizeye ko n'ibitigiri vya leta yavuze ko bizoza biri munsi y'ivya CNDH jewe nibaza yuko ivyo vyose gihambaye nuko leta yo kwishinga guhana abo bacumuye hanyuma ikemeza abarundi ikumvisha abarundi ko ibakingiye bose kugira umutima ureme basubire mu bikorwa
muri iki gihe turi kutavuga kandi hariho n'ibitero byabaye ejo bundi byahitanye bya grenade byahitanye ubuzima bw'abantu batari bake akamumotera abantu bose ku mpande zose ambasaderi de Marie Ndaruzani ku byerekeye cyane cyane ngo bwicanye ubandanya ni nkaka
hari cyo ntategera neza tumaze iminsi tuvuga mu makuru ngo impande zose ku bwanjye nta mpande zose n'abarundi bose bari mu gihugu impande zose rero abo bakora icyo kibi kumbure n'abarundi bose mugabo n'abapfa n'abarundi bose cyo cyo umubyeyi wa bose leta yogeraza guhana abacumuye nk'uko minisitiri yabivuze ntiyacumura umuntu uko ari mbonera kure ntiyacumura umuntu kuko ari umujeye canke kuko ari uwa uwo mu ntari iyi ni mu bwoko ubu n'ubu uwacumuye bikaboneka intahira muhana ku gicumuro yakoze icyo nicyo nibaza leta yoshimikira ko kugira abarundi bose bumve ko bakingiwe ivyabaye rero naravyumvise mu maradiyo sino bikomanta cyane kuko mwumva ndi kure bimwe ndabibona mu makuru aza handi ariko birababaje bagira kumbure ababishobora bose bashigikire abashinzwe ubutungane bagerageze kwaba bakoze ibyo bibi bose ubuhanwa nta mpande ziriho n'abarundi bose uwacumuye rero ntiyongererwe imbabazi kuko ava kanaka cyangwa se ikiye naka cyangwa ntiyohanwa gusumba kava hana buhanwa n'amategeko agenga icyo kibi bagirijwe bose niho abarundi bo kwizigira intahe bagatekanirwa leta nayo ikabemeza ariko ibakingiye bose
igome mu tubandanye tubamenyesha ko turi ko turabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umuntu wanye iradio ijwi rya Amerika Bonaparte mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hehe Bonaparte
twakiri Bujumbura
izina ry'ikirundi mwitwa nde
Sengiyumva
murasa ikibazo murasa icyumviro
iyo hanini cyari nk'ikibazo n'icyumviro nagomba guterera
yego
bwa mbere ndamukije abatumisha
barakumva duga ku ijambo
ubwa kabiri nagomba mbaje ahanini ikibazo kumushikiranganji kuko ahanini bavuze ati ibiharuro nibyo badahurijaho ku byatanzwe na FDH na CNDH nuko ahanini bobo nibaba babikora bobo bafite n'ibyemezo n'amazina kumbure yerekeye n'abo bantu bahuye n'ibyo byago nashaka kubaza umushikiranganji mbega ibiharuro batanga ntibashobora ho kubikorera kandi bakamenya abo bantu abari bo kuko umuntu naho bavuga ati yabuze cyanke yagiriwe nabi abafite izina naho akomoka kumbure nahaba omsa oye yese kabari yokoreraho kugira imenye neza abo bantu ko bavu cyanke batabaho igahinyuza ifatiye ibyo batanze atari duhakana ibiharuro gusa hanyuma ikindi kigira kabiri nashaka kubaza ko bariko baravuga bati umushikiranganje kavuga ati leta ubaho habera ibyo byago baragerageje kuzabara abagiriza ibyaha bakabigira ko matohoja ndega kuva mu mwaka wa 2015 ayo matohoja ageze he abamaze kwagirwa n'icyaha bangana gute imana zimaze gucinyirwa ababonye ko bahohotewe bangana gute uko mu biharuro gusa biragoye kumva ko umuntu bavuze ati ibiharuro ntibabihurije ko gusa ibiharuro si ibiharuro uko tubyumva n'abantu n'abantu b'abarundi navuga bwagiriwe nabi hari hakenewe ahanini igikorwa atari igiharuro gusa.
Murakoze bona parte reka tumuhe ijambo umushyirantahe n'iby'abandi agira icyo avuze ku bibazo bibiri mubajije. Ikibazo cya mbere cyerekeye ukuntu leta ishobora guhinyuza naho amatohoza ageze kuva mu 2015 duga ku ijambo mu kanya gato.
Murakoze nkundikije nashaka bwa mbere nshimire Gamariyeri kuko yavuze neza yarabaye mu buyobozi bwa kino gihugu ajya leta arabizi ukuntu bikora kandi yabivuze neza yuko atabara ry'umwicanyi umwicanyi ni umwicanyi nyene umufata nk'uko ari niyo hageze kumuhana ntumuhana ukurikije aho yavuye ukurikije uko yavutse ukurikije umugwi yo barimo icyo nicyo abantu bakwiye kubanza kumenya kuko nicyo gituma abarundi baba barundi iyo tuvuze uburundi rero twese dukwiye kubabara rimwe igihe hageze ubuzima bw'umuntu gusinzikara ariko icyo tuvuga yuko icyo twita la tolerance à la mort kwiba zero umuntu apfuye agapa mu buryo butanduka bwo kwicwa twese tubabare niturabe ngo ari mu rujya bwoko mu rujya mugambwe bakora rujya rwego aho niyo tuze twe twakira rero ibintu bijyanye no kuza kuraba n'ibiharuro cyane ndetse twashimikira ko kuko no kuraba mbega abo barundi bapfuye kubiki bapfuye mu buhe buryo kubari bazize iki kuko naho umuntu aba yapfuye bisanzwe harakora amatohoza kandi ni ntabwo ko amatohoza mu byo twashoboye kwigana byose amatohoza kwafukira ibise bintu byinshi cyane tunasaba n'abarundi rero yuko hariho n'uburyo bikogwamo nimba hari byo babyizanye n'abantu bagiye wewe nyine kuzimiza umuntu uregera inzego bakagufasha gutohoza kuntu byagenze ugangaha ntise guhendana ariko usanga bigoye ugasanga kugira ucuyo mukuri kuragoye niko navuga ati mu bihugu biteye imbere afite n'ubuhinga burebure hari amatoza afata igihe kirekire ariko katasha tubabwire yuko muri ibyo byose mwibaza yose ka zose zaragiye imbere kwa procure amatohoza ariko arabandanye ahantu rero bakunda kwihendera ngaha nuko dushaka kwerekana bakunda kutubwira ngumva ngo abo mu nzego za leta ngo abapolisi n'abasirikare nizo n'abahanye ya polisi sirikare afite uburenganzira afite n'undi munyagihugu imbere y'intahe hari amategeko ateza gukurikizwa ndee n'amatohoza ndee no gufitwa urubanza akaburana hanyuma yera kera yagirizwa icyaha cyagirizwa kubona cyane cyane iyo abantu bariko barabivuga n'ibyo baba bashaka kuvuga ariko bakibagira yuko hariho n'abandi benshi bagiye baraboneka benshi abateye amagrenade mu masoko abateye amagrenade ku masengero hagandaguye abantu iyo baciriwe imanza nisama numva imvugo ngo abo bantu ngo bahuye ibya politiki oya iyo tuvuga tuti uwari we wese yagirizwa icyaha nagenda imbere y'intahe mufite muganga amahano ibyo n'ibitigiri rero twe turabikorera kuko turafite uburyo bwinshi bwo gutohoza bwo kurondera amakuru hariho n'ababwiye inzego dufite bafite abakonseri sosiyali mu ikomine abo nimo bushikiranganje bwo gati y'akazi na muntu tukagira amasantre de developement familial communauté abo nabo baratohoza ijeje gati y'akazi na muntu bitaye ko rero mu bushikiranganje bw'intu hagati mu gihugu n'akantu karaye kabaye ku mugoroba za cyenda y'ijoro abasantere bafise itegeko ryo kubishikiriza babura amatari babura amatari bacye bishikiriza mu biro by'umushikiranganje.
Yego mireka reka tumwe na kanya ndabona kanya katujanye ndabasabe mumpe inyishu ngufi ngufi reka duhe n'ijambo ambasaderi Gamariyeri ndaruzaniye nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe ku bibazo byashikirijwe na Bonaparte kano no ku nyishu mutanze mwere.
Mushobora kunyibutsa gatoya ibyo bibazo
ikibazo cya Bonaparte yari yabaje umushikiranganje niba bashobora guhinyuza bakerekana ko kubera bijya biharu bitandukanye agahinyuza bakatohoza bakerekana ko ibyo biharu ubudasaburi hagati y'ibyo biharuro ikindi kibazo naco bakaba yaje aho imanza zigeze imanza z'abantu bose bashobora kuba barakoze ayo mabisha
murakoze nibaza yuko leta ibanga ryayo suguhinyuza ministre yavuze ko ari raporo nabo yabo bantu bapfuye nivyashitse narabishye ya raporo ya leta izoza ihumuriza abarundi ko ari bice kandi bavizigiye iyo raporo rero ibonese yofasha gutegera neza ibyabaye nani guhinyuzanya ntibikenewe kuko bajya abantu banditse raporo ya FDH barayisinye ko barazwi abanditse raporo muri CNDH barayisinye ko barafite igituma babisinye barafite n'ivyemezo izo vyemezo rero nizo bikenewe gushigwa imbere y'intahe tubwira abahinyuzanya na gatoyi igihe umuntu yeze bagasanga ibyo bamabije sibyo bamwambaye kumutamana wera asubire mu bandi bashinga ntahe babone ko atacumuye igihe umuntu yagiririzwe n'icaha bamubone urwaruka rumumenye bamuhane hanyuma abarundi basigaye bagiye ati uwacumuye arahanwa natwe turashaka gukora twizigiraniye gukora ikiratubona leta rero ntizoza guhinyuza gusa nosaba ko leta yemeza ko abo bantu izo bavuga nibabishyira imbere y'intahe bavyemanga nabo kuko uzo bayabesha azobihanirwa naho nyene abo rero uwavyanditse yabisinye ko imbere y'amakungu azovyemanga leta mugabo itweme yari ministre yaravuze murambo yarangiye yanumvise neza yuko ariko bagira raporo ya leta nibaza ko izoba ikenewe kumbure mu minsi iza igihe bazokwipfuza kuyishikiriza iyo dufasha gutegera neza ivyabaye ariko si uguhinyuzanya na gatoyi kuko vyose biza bihanga leta niyo ishinzwe kuzuriza abantu muri ivyo bibi vyose bizoba vyabaye isize urara ruhambaye cane gose si uguhinyuza na gatoyi ni ugushiraho ubutungane bushize nico gikorwa ca leta
tubibutse inshuti mwese kumwe muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Seo Folis mwiriwe neza izina ryanyu kirundi ninde
cha izina ryanyu
ego
ni ndi kumwe na Seo Folis
muri hehe
mwiriwe uko isanzwe izo mpande zibiri giye kuno ndabyumva hari ukuntu yumvise izo mpande zibiri zose zemeye ibyegeranyo byavuyemo ko byanyu kandi iyo bimaze guhushyana ni ukuvuga yuko hari icyabaye mu gihe ibyo byabaye bose bakabyemeza mu kujya no gufata ibyegeranyo bikwiriye kugira ngo hane umuntu yaba yakoze icyaha mu gihe naho izo mpande zibiri ibyegeranyo mu kuraba ukuntu bakora ibyegeranyo neza bagasubiramo ku buryo bohuza bose
urakoze Seo Folis icyumviro mushikirije n'icyumviro na ambasade ya Gamariye Ndaruzaniye yari yashimikiye ko avuga ko eka abakoze kana n'umushikiranganji ni wabakoze izaha bose bahanwa ku gatwe kabo eka n'amatohoza gakorwa kugira ngo wakoze icaha wese agihanirwe turi kumwe n'uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika twagira mwiriwe neza twagira
amahoro
muri hehe
rubanza mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro mu kanya gato
ego nagomba shikirize na nagomba kumanda mutamukiza abatumire
barakumva duga kwijambo
ego hanyuma nagomba mbaze none isegeranyo leta y'u Burundi bitanze cyose nta kamaro na ibi amakungu nashobora kusenyera kugira ngo agifatire
urakoze twagira reka tubaze icyo kibazo abashinganda turi kumwe reka dutangure kumushikiranganji icyo cegeranyo leta itanze amakungu atezwa kucemera canke amakungu arashaka kucemera
nashaka shimira abo banywanyi bi radio ijwi rya Amerika kuko leta y'u Burundi ni leta tu n'abanyagihugu ahubundi ubwo ntande nta kindi ateza kwemeza kwemera icyo leta bahaye ariko nimba leta natwe nituza kuyegeza ukuri kuhari tugushira ku mugaragaro anatsinda nimba tubabye ati ibi ni byagenze gutya na ukababonye ibindi utubivuga batubwa yuko leta y'u Burundi ni leta yatowe na bene gihugu biciye mu matora bitaserutse cyane nacyo kadushaka kwibukanya nuko twebwe muri leta y'u Burundi dutegura ibyegeranyo cyane cyane kugira twereke abarundi n'amakungu iyo babikeneye bakaza bakarwa hanini y'ubwa mbere na mbere ni uguha umuco abarundi kuko nibo bashyizeho iyi leta nibo batoye inzego kuko nibo bitora ibwirizwa shinge bashobye itarashya kazi na muntu izokubahiriza rero nka leta rero ku isonga ry'abari n'umukuru w'igihugu iba ari ibwirizwa shingiro yitwereza raporo cyane cyane abene igihugu kuva ko amakungu rero abyemera cyangwa atabyemera makungu ni menshi amakungu afite uko biyumvira amashyirahamwe afite uko yiyumvira hari n'amashyirahamwe kuva kera igihe yose yari ibisohoka berekana ifoto y'ibintu biko biracika mu Burundi murazi ishyirahamwe nyine bari basohoye mu minsi iheze yuko mu Burundi ariko arabe ihonya bwoko turabe ati bene wacu ni murabe ibi murabe twese turabimenyetso twasatse kimwe n'umutekano hari abantu bapfuye mu ngabo nta bwoko ubu nubwo ariko burahoye twabonye ko muri raporo yakurikiye hari ibyagiye birahinduka mu ngabo baca barenze urugero mu bindi bintu byerekana yuko ubutegetsi buriko buragenda hari umukado byose byahagaze yerekana ibiharuro bimwe na bimwe gusa bakwereka igikorwa navuga ati n'ishyirahamwe ryacu rero SNDH bobo baranatwere baranagerageje barerekana bakavuga uko ibintu byagiye biragenda bagashyiraho ati ku musozi kanaka ukuntu naho hariho tumwe tumwe twabonyemo rero nka leta tutemera tutemera bati aha hantu uko babivuze dukurikije amaraporo dufite mu rwego rw'intwaro siko byagenze nabo bakoresheje ya icaciro cyaba cyakazi na muntu ugasanga babyanditse ukundi ariko ngaha twashatse tubabwire yuko makunga yemera atayemera twebwe dukorera abanyagihugu niyo tubaga kuyereka ubwa mbere iyo washobora no kuyihinyuza amakungu yoyo atandukanye nk'uko byamye ama ideoloji na kera hari n'ama ideoloji atandukanye basanga bamwe bemerewe bagendera ibindi
ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ikibazo cya twagira gisano kivuga niba nka raporo ya leta ishobora kwemerwa n'amakungu
murakoze cyane nibaza yuko ngira sindabiheruka n'ingoga vuba Burundi buri muri conseil des droits de l'homme isieja i Geneve kuma kutashe nibaza yuko raporo yayo muri yo conseil isigura izabaye mu gihugu muri ico kiringo harimo nibi byabaye muri aya magume kimaze mu minsi raporo ya leta rero nibaza yuko ntibayemera gusa barayitega barayiteze mu nama nkuru ya droit de l'homme ishikiriza izabaye mu isi mu gace kazi na muntu kuki raporo ya leta iza muri ONU nuko twasinya amategeko yo ku isi yubahiriza ikirema muntu yubahiriza amahoro mu isi icyo gituma itanga raporo nk'izindi leta zose n'ibi bikomeye izihu bikomeye bigatanga raporo yabo muri izo nama igihe rero raporo y'u Burundi ishyikirijwe u Burundi burayemanga kubya n'abandi bimanga ibyo ariko baraheza bakabaza yuko izabaye byofasha ubu kuko twagiye uko hari amagume icyofasha kugira amahoro agaruke ni ikihe leta ikagisigura kandi baza ko babishobora ko bazobisigura icyo ntategereye mu minsi iheze nuko twumvise sinzi ko ari byo sinfise le preuve yuko kumbure leta itarekuriye abangetere gushika mu gihugu icyo nibaza yuko kizotuma bagasorobo ko bagira bati none usanga atacu munyegeza ni uko mutatureka turabe hamwe n'abandi ko namwe muraba hanze muri uko amatora aheruka u Burundi bwaratoye mu vyerekeye ibiri muri Siria mu kwaza kazi na muntu nuko u Burundi buri membre iyo conseil abandi baratora ku by'u Burundi iyo raporo ishitse niho rero bunganiranira abari mu makungu bunganira igihugu iyo nawe yatanga raporo basanga bisa n'ukumenga amahoro yorama mu gihugu nta kibazo cyo kubogora leta mwa gihe babone ko amahoro ataza vuba bazoyibaza bati reka turabe natwe nyine tubafasha tuze kuraba n'ahandi raporo ya leta yemewe gusa irasabwa naho iri mu nama nkuru ya Maria ma inama ya ONU yerekeye kubahiriza agatakazi na muntu.
Icyo kibazo mwajije cerekene niba leta yo baya imiburenganzira abanketeho reka umushyanje araza kucisha ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo. Ana miriwe neza?
Miriwe.
Ale mwitwa gute irindi zina?
Nitwa Irangangabo Alain.
Muri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Mwase kibazo cyimvuye mu kanya gato cyane rwose munyarutse.
Yego, yo mu Burundi yahunze.
Yego.
Ariko nagomba ngire ijambo bwa mbere ho nagomba ngire umushikiranganje Martino. Na ariko aravuga ngo iyo leta yaratowe bwa mbere ho ntiyatowe. Ibyo byose twari tubireke tubishyire ku ruhande. Ikindi cya kabiri kuri icyo cegeranyo nta kintu na kimwe ijya FDH yabeshyemo kuko iyibesha leta yari gusohora ishyiriranyo nayo ikagira icyerekana ibyo umuntu bavuga ko yapfuye ariko nguyu ariho cyanke afungiwe uyu muntu uvuga ko yapfuye iyo tariki ibyo yapfuye akamera nk'abagira icyegeranyo kiri paralel icyo ntibigeze bagikora. Ikindi cya gatatu Federico, iyo leta nta nkete n'imwe nta muntu arapfa ngo bagire ankete bayitangure irangire bavuge bati ibintu byagenze bite haba ku musivili cyangwa umusirikare amaze gupfaho cyangwa umupolisi cyangwa uwundi munyagihugu ntatohoza na rimwe riraba. Uribuka ko mu nama iyo ntego yo ku itariki mirongo ibiri na zirindwi z'ukwa karindwi bibiri na cumi na gatandatu bavuga yuko hariho amaka fosa karantwi muri izo zose nta rimwe bigeze berekana bavuge ngo bavuga ati hariho fisase nkateka deportive icyo cyose nta kintu na kimwe iyo leta nawe nyine ubwo umushinganganji w'agatakazi na muntu nawe nyine ubwiwe
ntabyaraga ikindi
cya nyuma banzira cyo Federico ikindi cya nyuma nagomba na mubyeyi bitatu ni uko abantu bose bavugwa muri ayo maraporo haba mu mugambi ndondeza n'indi nayo abo ba kazungu abo banda kugarika abo bantu bose bavugwa ngo bavuze inzego z'umutekano abo bose bavuga mu gipolisi n'igisirikare abo bagahomera nirwo bayirukanwa muri ONU nirwo bayirukana muri MISSO muri peacekeeping mission abo bose leta ntibigafata gutangira
ibabazi
aho kandi bivuze nka bivuga n'abantu yatakijyahomera yishe naka ngo batikazungu yishe naka w'amahoro yishe naka ariko abo bose baraho bashobora kubatibatangira
reka tumwe ijambo umushikiranganji agira icyo yishyuye ku byo mushikirije duga ku ijambo umushikiranganji n'ibyo abandi.
Murakuze ngundikize kandi narenda mushimiye cyane nk'umurundi hubwo tumusaba yuko aterera cyane kugira abarundi bakomeze kunywana burya ubundi hajya niho kirazira kwagiriza umuntu atara ikibazo birabye kuri za mbuga ngurukana bumenyi ubanza kufite ibyemezo hanyuma ubutungane kwa bwemeza kuko umuntu abakiri n'umwere iyo agiye imbere y'intu abakiri umwere gusika aciriwe urubanza niko amateka bitubwira. Ikindi nacyo kandi twocanye ibintu bya politike bidarasi y'akazi na muntu twe tuvuga turaba agati y'akazi na muntu akahungabanye uyu muntu yahohotewe uyu muntu yagiyewe na kubijyanye n'iby'amatora nibaza ko amatora none ko amatora siko atunganijwe ko hariyo amasanduku hakaba amakarata y'abitoje abantu bakaba bashyira ko amarangi ibyo bikaba byarabaye amakungabona ubu harimo n'amatora yabaye gusa oya nkubura kuko wewe urashaka ko utabyemeye mugaba amatora yarabaye ni ukuri kugaragara na twatiko twacangacanga ibintu bijyanye n'ibyatsi y'akazi muri bya politiki ari nabyo n'abarundi bari muri conseil de droit de l'homme twabi tunabera muri gucangacanga ibintu uzosanga mwabigize mwabikoze nabi abagize ikindi kibazo kijyanye n'abaza gutohoza amatora barababwiye tuti twabivuze kenshi EUNIBE yari komisiyo d'enquete uri kugira enquete nta yindi enquete yakabiza gukora ibya mbere twarabiberetse tukaba ati ibi n'ibi n'ibi twaba ati muri conseil de droit de l'homme nta kintu kiri niya muratwereka kuri ibi twabashyikirije hanyuma ibijyanye na reaction du gouvernement ku bijyanye n'ibyashyikirijwe mugende kuri site web ya president de la république
murate nico twise la réaction du gouvernement du Burundi face au rapport ya rapport d'enquête bizetaye kimwe kukindi kimwe kukindi nuko rimwe na rimwe rero abantu dushaka ngo dufate twakurikira makuru ngo turabumva bari kure ahandi naho bakumva makuru yaciye kuri bwabo zambuga ngurukana bumenyi ugasanga makuru by'ukuri ntibashoboye kuyaho uko bimeze
nigomeye
yaho niho dufata kubahumuriza rero yuko umuntu abikire nage nubune y'ubwese ya perezida hajya kuri perezida arabe ni document ihari ariko nayo tandije neze kugira abantu bose bayibone turayuka n'amambasade yose kugira bazirabire ariko gusa cyatumezeje nuko batse ko bayisize ko kuri site yabo ya conseil
mugaragaje
ko tuzimbo yo byaje biva ariko dufata
ka duhe
twa tuheze bya mbere
ndabona kanya kajanye inyishungu fi fi mushyanze inyishungu fi ngufi muzamukoze reka duhe ijambo ambassadeur ndaruzaniye nawe nyine agice avuze ko ibibazo byashikije nala mu kanya gato cyane
mo ni badakwiye ibazo ntoshura kubyishura gashye n'umuje ntayare kuko ibyabaye rega byaradufikiye no kubifata uko biri nditwo bivuganisha buri yo turondera inyishu mu cyose uko turakora icyo gituma hari amaraporo ariko barandika kandi pore yashima ntugasura gushimira ministre yavuze ko hari raporo ya leta izosura kuboneka kumbura izofasha gutora neza ukuri naye gihambaye ku bwanje nuko izose zashyitse kera kumbure bizoza muri izo raporo tukamenya intahishize igihe izo raporo zizokora naye ahandi ntawe ashobora kwitirira urubanza kandi ariko ari waburana nyose abarundi rero ko botekana kugira ngo dushyigikire izo ankete ziba za leta cyangwa za kontente nasiyonali n'izindi igihe kigeze ngira biko biregereza bemere twemere ko intahe yofasha kuzuriza ubwo babesheye yere uko nababwiye uwacumuye ahanwe ni naho n'abategeye baragira ngo tutinye gukora ikibi tuzohanwa hanyuma twizigire ko leta izotuzuriza dutekane baronke ituze mu gihugu niho nibaza ko twumvira neza niyo tusubiza mu nzira ibyabaye naye ahandi amaraso yasesetse tuko turaganira twokwigengesera kuko yasesetse hose ni menshi tukaba uburyo tuhagarika amaraso ntasubire guseseka n'ingene twokuzuriza abahohotewe n'ingene abera twobeza mu ntahe abahane bagahanwa kugira abarundi bose bizigire intahe y'igihugu
tubibutse inshuti mwese komuri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Jonas miriwe neza muri hehe ga Jonas mu izina ry'ikirundi
n'ingine
duga ku ijambo murasa ikibazo cy'icyumviro
ni ikibazo nagomba kubaza ambasaderi yavuze ko bikwiye ko leta ihana nibyo kandi kugira ngo kumbure ikosa rihanagwe gusa nk'ese icyaha sitwa icyaha no kubera nka babaye guhana ariko rero kuva muri 2025 hariho abashaka gutembagaza ubutegetsi abo nabo baciye bahunga rero bahunga mu bihugu bitandukanye kuva icyo gihe leta yagumye gusaba ko ibihugu bitandukanye yohereza abantu bagiye bakoze ayo mabi bubafata kugira ngo bashyirwe imanza zitandukanye bityo n'ibyaha bakurikirana rero kugeza uyu munsi ubwo yakunda ko twimbere ako kamureka ndi mutera kugeza uyu munsi kubahiriza ngo mukunde abantu bagiye bakoze ibyo bafata mbega yovuga iki ku ibyo bihugu kugeza uyu munsi bitarumva akantu ka leta kuko umenya ntawuvuga ko leta idahana menga n'aya makuru kandi ubu menga arashyigikiye uku kuntu kudashaka kudahana yovuga ko iki yovuga iki ambasaderi ndabizanira yovuga iki kuri ibyo bihugu murakoze cyane cyane cyane
murakoze ejo nasirekati mu ijambo ambasaderi Gamaliel Ndaruzani
cyane izerekeye ibihugu bijyanye n'imigenderanire y'ibihugu biri ku isi biri mu ishyirahamwe ONU hariho n'amategeko abigenga ingene bivugana bilateralement ni ukuvuga igihugu kindi cyangwa biciye mu zindi nzego nk'iyo shyirahamwe y'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko muri ibihugu biri mu shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mbere na ONU ibihugu rero bifite uburyo bivugana kinogira rero icyo mvuga kuko uhungiye mu gihugu kimwe ashikavuga ko ahunze igihugu yoki agiyemo mu bisanzwe gitegerezwa kwakira impunzi mategeko y'isi. Kumbure barakiriwe n'impunzi ntabyo nzi mugabe ibihugu sinibaza ko bifite ikosha mu kwakira abantu bahunga igiwabo. Nicyo gituma ibigo ibisigayiro byose bikogwa mu migeneranire y'ibihugu n'ibindi bitoshingwa umunyagihugu wese ngo niyo nshaka ko mugire iyo nshaka ko mugire iki. Kandi azi ko babikora minisitiri ngiyo mpiyo ndazi ko uburundi minisitiri wa fesi nanjye abikora hamwe n'abandi izo ngiyo barabiraba. Leta kwidahana, leta itegerezwa guhana ni ukuvuga iki? Leta si guverinema, leta ni igihugu. Ni ukuvuga inzego za leta zishinzwe guhana n'ubutungane. Ngira ijambo leta ry'u Burundi tuyitegera nabi kuko tubyita guverinema tukaryita igihugu. Ntibatandukanye neza. Iyo mvuze ko leta ihana irya guverinema, iyo guverinema ikora izo leta yayitumye itegerezwa kubishyira mu ngiro. Iyo uwo rero guhana kandi bimuhereje kuvuga by'abantu bari muri kudeta nibaza ko hari abari mu munyororo hari n'imanza ziri ko ziracibwa ariko nibaza mu ingano yarabibonye. Ibyo ngira ngo birabandanya sino bijako cyane ngira minisitiri abizi gusumba. Ariko leta ku izina ry'igihugu itegereza gucira imanza abantu bakoze ikibi, kuzuriza abantu batashe, iciye mu butungane. Guverinema si ica urubanza, ni ubutungane buca urubanza n'amategeko yabyo. Ibyo ngira ngo rero nubirekera leta ibishinzwe ntacu nubivuga ko muri ino minsi kuko nibaza ko hari ikindi kibazo ko leta ihana cyangwa idahana. Ni kibazo cyerekeye ubutungane tuba tujya muri byinshi cyane mugabo byerekeye leta.
Reka mu kanya gato
y'imigenderanire y'ibihugu naho nyine hari hinyishu kw'icyo kibazo.
Reka mu kanya gato dusabe na mushyantahe mushikaranje Martin n'ibyo abandi bamenye agice avuze ku bibazo bya Jonas eka no kunyishu zitanzwe na ambasaderi ndaruzani mu kanya gato.
Twashaka dushimire uza ambasaderi Gamaliel umuntu yabaye mu nzego yabaye ambasaderi arabizi. Ene ari ni batwaye iki igipande kinishyura gitanu gereka nka leta y'uburundi twariye meje bwa mbere hoho banza gukinga umutekano ikintu cihutirwa muri kiriya gihe mu 2015 kwari kugarukana umutekano bakacyuze mu gihugu. Ibyo nibaza nta muntu yoharira yuko ko zakarukeza za mutakura kumusaga uko byari bimeze amahoro n'umutekano byaragarutse ubuzankozara zirasana yamabaya yugaye ibyo bya umutekano waragarutse gisagara cya Bujumbura n'utundi turere hashaka kuba imidurumbanyo. Iyo ni responsabilite ya mbere ya leta yugarukana umutekano leta ariyo yose haba mugaha mu Burundi muri Afurika cyangwa ku isi yose niyo responsabilite yabo ya mbere. Icya kabiri rero ni kuraba kwa bavuze yuko ngo atabantu bahanwa nkumbure nuko atakanya tworonka uwo shaka yoza mu biro cyangwa tukamutwara mu bushanje bw'ubutungane ibiharu akabira abo bose bavuga ko atahari ahubwo musa nicyo tudashaka ntidushaka tubone icyaha dan absolu ujya wifuriza kwa hanwa wawahanywe we kwa ubutungane bwakoze mwana tuba ati jyewe wanje kwa hanywe ubutungane bwakoze bamurenganije ujya nawe nta matozi ari bwahere ujya ateza kuba yahanywe umuciriye urubanza wewe kandi utefite uburenganzira. Ariko umurundi wese yumva yuko iyi dosiye niyo niyitambatse aba afite uburenganzira bwo kubibaza mbega iyi dosiye igeze he. Cyane cyane wasanga abantu bumbure ntacyo twakoze nabi arafite uburenganzira yitware ashinzwe ubutungane ibagire icyo bamubwiye ibyo n'uburenganzira bwiwe nacyo bitwa n'umushyiranganji bwacu. Wabe tunakungura ati abantu bose bumva ko hariho akayigaramo hari impungenge yari icyubahiro mukuru gishyiraho departement ase kuza kubaburanira mbwa kubahereza umuco ukuntu ibintu byokogwa ukuntu bashikira ubutungane ukuntu bobwitura ibyo niyo nicyo mukuru w'igihugu yadushyiriyeho departement mu bushyiranganji bw'iwacu. Bagirizwa kudeta nabo rero niko dufata icyo tuvuze guhana duhanwe twese. Kudeta irabujijwe wayiteguye akayishyira mu ngiro nta kindi kiba gisigaye ari kugenda imbere y'intara. Ayo makungu rero nayo dushobora kugisa n'ibindi nabo nibadufashe tubishe no mu bindi byinshi hanwe hakurikijwe amategeko atawurenganijwe atawanjya wangura kandi muri abo nyine hariho abaciriwe imanza
hariho nabejejwe
ego me
nabejejwe ndiko ndashaka kubivuga none
tubiutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza radio hejuru ya America turi kumwe na Jean-Marie Jean-Marie muri beneza Jean-Marie Matrumba ndabona umurongo wa Jean-Marie udakora neza deka Jean-Marie Matrumba deka tu hey ijambo adela adela muri beneza adela Matrumba ndabona dufite umurongo utameze neza muri aka kanya ariko mu kanya turabandanya turondera abanywanyi bacu bariko bagerageza kuraba ko bushikiriza izimviro nibibazo mbafise reka tugaruke kuri mwebwe mushya ntahe Gamariere ndaruzani hariho amakuru menshi cyane gose atangazwa nko kumushikiranja bivuze aho usanga iyo bashize imbere umuntu bibaza ko canke yagirizwa ibyaha kenshi na kenshi ari mu murwi wiwe mu mugambwe wiwe mu ntara yiwe kenshi na kenshi baca bavuga ko ari eka ari leta iri kwirashaka kwihora canke itari kwikoresha ubutungane ikintu cokorwa kugira ngo abarundi bose mu gihe cyose abaye ibyaha vyagirizwe ari abari ku butetsi ari imbonera kure ari yindi mirwi yose eka n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo abantu yizigire ubutungane hokorwa iki ambasade
muino minsi inze ukari ko ndi kure ngira ngo bisa nuko uko twumva henshi abantu afiga goma kwihanira muravuga abantu ngo bishye uko ari abarozi abantu bagize gute iyo abantu batangiye kwihanya rero ni kimenyetso gihambaye cyerekana ko batizigiye ubutungane iyo umusuma aje kwibitoke bakamutemera mu yizo bakamwicara abantu benshi aho kumujyana imbere y'ubutungane nuko bataba bizigiye ubutungane icyo ni kintu rero mbona ku bwanje kwari kimenyetso kibi kuko abanyagihugu batizigiye ubutungane bagomba kwihanira bibandanije gutyo igihugu cyo mu kaga gusumba uko kirumba usubiza intahe rero ijambo kugira uwarenganijwe abone ko agiye bamusubiza mutwiwe nuwo n'ubutsinzwe ntibatsinde bakamwana kugira abandi baze basubiye ubutungane rero kintu gihambaye cyane rwose nibaza yuko muri kino kiringo rero turi mu bintu kubera kumbure izabaye kuva 2019 gushika ubu ntidutegera neza bijya bishika mu mihanda kwari ikimenyetso kigoye cyerekana ko ubutungane bugeze kure bijya birambabaza kandi nagira ndabese kumbura abandi siko babibona igihe batanguye kwihanira ni bibi cyane rwose abanyagihugu ntibaba bakizigiye wa mushinga ntawe mwashaka kumutumba w'umujije n'uwundi barihanira igihe umujije ahoza akaza muri bo biba byayangaye ubutungane babugiye leta yugarukana rero ingingo y'ubutungane mu bihugu n'ingoga ahandi icyo mbona dushobora kwicira urubanza twebwe nyine icyo gituma bitunaniye muri leta amahanga amakungu azakugira nketa karaba n'ibya tunari bidufashe kandi bitunaniye izo dufasha jewe nifuza ko leta yobishobora ububuri tukihanira mugabo byanse abandi bazodufasha tuzoba tubuze akantu ka suverenite ariko bizodufikira ntitwaraba nabi
ambasaderi Gamariel ndaruzani mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose aho mu minsi iheze hibonekeje ibintu byo kwihanira eka umuntu yicwa ngo arize ikintu kanaka canke bakamwagiriza uburozi ibintu kenshi na kenshi mu bantu b'abahinga bazi ivyerekeye ubuvuzi babona ko atari vyo ico kibazo mu cicariye gute muri leta y'u Burundi mu kanya gatoye cyane rwose mbere yuko twakira abanywanyi turi kumwe ngaho amushana n'ivyabandi
atari guverinoma n'ibere giragwe gutandukaza ko twamaze kugira mu mico yacu mu kuvuga yuko hariho leta igizo n'izijya nzego zose z'igihugu akaba ari na guverinoma imwe mu nzego rero muri leta y'u Burundi twebwe tuvuga tuti uwari we wese ntagire kwihanira ariko murazi ko bigoye ahantu hari abantu hamahagoye nta gihugu na kimwe ku isi wovuga yuko ibyo bizogenda birera ariko turagerageza abo bantu cyane cyane twagiye turabibona ku bantu bagirizwa amarozi murazi ko ari ibintu bijyanye n'uku n'ibintazi muri za milisisa i Buraya amagufa ariko baragira muri kino gihe biraboneka yuko abantu babahambana
amabuye kwera bemere ibintu adico gi ariko kubera amashure kubera ibyo niterambere bagiye barategera natwe rero mwumbe yuko haro twa turava naho twa turaje ayizabaye mu giheta abantu babikoze barabafashe barafashwe bagenda guhanwa mu kibitoki nuko abantu bagirizwa ko bagiye kwica abanyamwema barafashwe barahanwa abini yari yo kora kubyo kwihamira ni bijanye nabagirizwa uburozi muri ko cyo kigoye cyane 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 muri kano karere ko muri Afrika y'ibitana fikinwa cyo kigoye yaho kuvuga ko umuntu bamuroze bamuri kibitega bamuteye amahembe uratwara ikintu kigoye n'imbere y'umucamanza n'ikintu kigoye nabo nyine baba babizi abo banyagiye twe turabigisha baba babizi yuko kugenda imbere y'umucamanza uza kudemonstra kwerekana yuko umuntu yakubye yakwiciye umwana nyuma nabwo usanga bamuhe n'indwara ibwo kwa muganga bwa batizamu cyane kweri binabi
yego me biribonekeza
ko turabishimikira ko cyane
biribonekeza kwigisha zihambaye ikazitezo kuba kubandanya zitangwa reka duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi ry'America Cedric muri Veneza
Niyoneza mwenye makuru.
Niyoneza mwenye hee.
Jewe ni Kampala, Uganda.
Ego, ili ndizi na witole?
Nisikwa Irakoze.
Irakoze, duga kujambo mnafiki wazo ichi mbio.
Nda mkiliza omutumira mbasade.
Bara kumba.
Ama, bo, jewe nagomba, nsenu mbuga, utunu tushikatu hili. Nagomba mbaze, mbasade ya jia kubuga. Igurundi hari ye harashikije usanga umuntu yafatanywe nyitonga cyangwa yakoze ikintu kibona ko ari kosa igaragara bakamufata cyangwa bagacaba mugenda kumufunga gatonya kazobona nk'inyuma ya amezi abiri atatu cyangwa buri umwaka arasuye ara baramare kuyari degembeje cyangwa sinzi ko aba yatorotse cyangwa sinzi ko ari ubutungane wabwabigize na nkana cyangwa bwabuze ngira bamwagiriza muri icyo gihe abanyagihugu barafite ukuntu nabonye umuntu yamukoreye ikibi akiye afungurwa amaze akanya nkakurumera umara ishaburi cyari mu jamu agatavuga ati wa muntu ko yakoze kino kintu amanka bambonye bamufunguye ni kuvuga uzo sora gukora ikosa nk'iryo ndetse magara tumwihania yana nkavuga rero hariho iyo ngendo rimwe na rimwe yo mu butungane bogerageza bakaraba bakareba kuza bose bararekura abantu bihora bishika n'ahatari ijana ku ijana ariko icyo nacyo kiri mu gituma abanyagihugu baca bashavura bagaca bada barihania
murakoze Cedric icyo ni kibazo gihambaye cyane ngose nkuko ambassador na n'umushikiranganje babivuze ikibazo cyo utungane no kukirekera utungane kwihanira ni ibintu bitemewe na gatoyi ariko mu kanya ndabaha ijambo kugira ngo bakwishure kuri icyo kibazo reka duhe ijambo kandi Gilbert ndabona kanya kagiye Gilbert miwe neza
amara mahoro ndakugize umutumira
ndarakumva uri hehe
gero ndi Burundi n'Ubujumbura
murafite ikibazo murafite cyumvira
ama cyinzo kagenda terere no kuri ngendo cyangwa ngendo cyo kwa mu Burundi ama namu atari ako irakunda kuboneka natasha yabikaga ku kuntu kuna usanga ni abantu bari bagiye kamwe amatati akava umwe ifatwa ko nyana bigashaka kwambuga ati umuntu narabaga ariko no gutungana cyangwa se agasoka umutaye ugashaka gusanga umuntu nk'utwara nk'ipozisiyo cyangwa se amukuru mukuru barunaka akafata ingingo yo guhagarika nk'umutaye wa prokurere umuntu ntafate nicyo gihe nk'umuntu aba yatangiye umutaye yasuzuguwe cyangwa se ugasanga ni nko mu nzira zo kugira usanga yari ngitire cyangwa ibintu byiza ku bisanzwe twagira mikere nk'icyumvi barabe nabo bagerageje barabe abo bantu badakurikije amategeko ugasanga barekuye nk'umuntu ihagarika n'ubutungane iyo abantu batuma kwihanira cyangwa se kugira aya makosa yose yama ariko araba ku bantu ihanira nibo bayatuma aba nk'akaboyegiye kabisa bagezeho mu minsi iheze araba umutaye wa prokurere uhagarika umuntu ariko umuntu niba amasaha abiri yari asohotse ariko nyuma yuko nko muri icyo gihe ntacyo wagisigaye atari uko umuntu akaba nawe yashaka agasubira asanga yihamye
Ikomereka mukanya gatoyi Gilbert mukanya gatoyi reka duhe ijambo mushikiranganje ajeje gutungana ngirisha avuze ko izo bibazo bihambaye muvuze byo kwihanira bwa mbere na mbere ikantu gupfungura abantu bagize ibyaha mukanya badafunzwe igihe kirekire reka tumusabe mu munota umwe mushikiranganje n'ibyo abandi hanyuma duhe ijambo na ambasaderi imbere yuko dusoze
murakoze cyane ndashaka ndababwire yuko gutungane harimo icyo bita justice sector reform ziriko ziraba mu
biri kuzaba mu Burundi kugira mu nigeza ibere byo bibazo by'abacamanza bitwaye nabi bashoboye guhamwa basa ndabuse ko ariko kwirukana abashikira hafi 23 b'abamajistra birukanywe kubera amakosa y'akazi ahandi nawe ari gibusanga amategeko abivuga ukuri abati na mezi 3 na mezi 2 yamurekwe abagenzi b'ineza ngo babyumvire yuko bakwikije amategeko mugabo tugiye kwihatira muri leta n'ifite amafatanyije amakampani yo gusigura amategeko kugira ngo igihugu bayumve hari igihe usanga ingingo yafashe n'umucamanza batayumvise ariko byo kuri mu bucamanza muri kino gihe ariko baragerageza kwigishanya uwo byanse bakamuhana nico novuga kuri ibyo
ego miya ambassadeur gamadiere ndavuzaniye mu gihe cy'umuvuze ko bibazo n'amakenga vya Cedric na Cedric na Gilbert
baje kibazo kigoye cyane cy'ubutungane nkuko nababwiye guhana kudahana no kwihanira byajana uhana abishinzwe n'ubutungane bwonyene kugira abantu ntibihanire kugira umuntu wundi hakoshe ingufu ziwe ngo ashyire hashaka uko akomeye ubutungane nibwo guhana bwonyene biratangaje umuntu ntayi kwakira ibintu wavuze yuko umuntu arafatwa umukuru wa position yani position militaire avuga agasanga yamurekuye numwe n'umukuru wa polisi ariko umuntu atari gutungana amufashe naho nyine ntashobora kumugumya amufasha uko ariko shaka mushira ubutungane rero si ni ibintu bigoye tutoshwa uno munsi mwanya mutoyi ministre aramba bayangira kandi kumbure hama mufasha ministre gutungana akabitegera yewe ize nabonye sinye kandi nsanze arize barazimbuza bari hiyo k'umuntu afatwa uno munsi akarigwa bukeye umuntu ari kugwa n'ubutungane n'urukaratasi rumweza ngo urukaratasi rumweza rwabo gituma bamurekuye mugaba murekuye atagira ikimurekuye ibyumvikana naho nyine izo rero nibaza kumuburanyi ababuranyi bose baramenya ko naka yarekuye kuko habaye ingingi n'iyi yumvirije gutya na gutya n'ubutungane gufata rero umuntu ukamufata mukamurekura nibyo bijanye na kwa kundi kurenganya umuntu afata umufatiye kugira muri kora gufundatije ndabiye
yego me
rero ntibijyanye n'ubutungane icyo gituma rero twubiha umwanya muri Burundi munsi rero birateye ubwoba ku bwanje igihe ubutungane budahanye neza abantu bagomba kwihanira iyo bihaniye n'abandi bakihanira hata haba kaburugu mu gihugu
yego me
ubutungane mu nzira
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose tuzogaruka ko yego me ariko reka mu gusozera nashaka mbazi nsabe umushikiranganji Martin n'iby'abandi agira icyo avuze akamuyotera cyane cyane abantu bose bafite uruhara mu bwicanyi eka mu kunyuruza abandi eka no mu kubereza igufa abandi twabonye ayo maraporo nk'uko yashikirijwe na maraporo atebwa cyane rwose akamumwotera umuntu wese afite uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi nakahe mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30
ego nacyo ngwambere nibuseho yuko ibirimo by'amaraporo haniniya ibyo muri 2017 bagiye bateranyakeranya byose ubwo situation yarateye imbere cyane wata tugabishe wari wewe wewe ari nitegu umwotsi yagirizwa ubwicanyi aba ngaha aba hehe kwintahe iteze ko zimukwita mu gahanga yagire uzi wagize ubwicanyi akagandagura mugenzi we umurundi mugenzi we ategerezwa kuzohanwa kandi abarundi twaratigeze twishika
dekatu usabe na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye nawe nyine arabona kwiharuro bitangwa bazaba byatanzwe n'ishyirahamwe rihamye gatya kazi ramuntu mu Burundi canke ishyirahamwe mpuza bakungu FIDH byose biharuro bitebwoba abantu baragandaguye akamumotera umuntu wese afite uruhara mu bwicanyi mu kunyuruza abandi mu kubaboriza igufa amasegonda 30 muzamukoze
jewe sino tera kama bicanyi sino bashikira sino bamenya kandi bazaka atari bya utera kama bicanyi uterakamo abo bose bashinzwe ubutungane abo bose mu gihugu bafise agace k'ubutegetsi kutuma kuzuriza abantu ko bokwikebuka kuva ku mutumba gushika hejuru ku mukuru w'igihugu kugira ngo uwo renganijwe kandi bizu kurenganywa biriho mu gihugu yari ya kera aronke urwego bamwunga bamwujurizako akagenda yumvikane n'uwo wundi yatemeye
ndabona ambassadeur Gamaliende Rudani akanya katujanye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatwe kuri no tuganire
naheje ho mperuka navuze ntahe n'ubunyene kuva
Ndashimiye kandi na Ministre Martin Nizabandi, twashimiye banywanyi bose radio ijwi rya Amerika baduteze amatwi ikaba gaterera n'ivyimbiro vyabo. Twashimiye engineer yadufashe mu bwizima, tukaba dushimiye kandi na Fatukarara igiranije ikiganiro. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.